dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose kuri mikoro hano i Washington muri kumwe na nge Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku Burundi turaho ijambo mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya
urakoze Etienne Karekezi ikiganiro dusangire ijambo cyo kuri uyu w'Imana kigaruka ku bijyanye n'icyuka cya politiki mu Burundi Uburundi kuva ku itariki ya ndwi ukwezi kwa gatandatu 2018 bugengwa n'ibwirizwa nshingiro rishasha mu mpinduka ryazanye rije gusubirira 2005 harimo guhindura imyaka y'ikiringo cya perezida avanwe kuri 5 ishyirwa ku ndwi hamwe no gutandukanya amatora mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ayabashinga amateka bakenguza amateka n'abahanuzi b'imitumba n'amakomine yahora atunganywa mu mwaka umwe mbere mezi yegeranye ubu ayambere azokorwa kwayo mu gihe itandukanye na kabiri urugero amatora ya perezida azoba mu mwaka wa 2027 mu gihe ayandi azotunganywa mu mwaka wa 2025 ni inshuro ya mbere bikozwe kubera inzego zohangiza ikiringo arizo zigengwa n'iri bwirizwa mashingiro nizavuye amatora y'umwaka wa 2020 umukuru mu rwiseni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi Pierre Kavekazi hise arazi ko ari ikintu kibwirizwa kwitegurirwa neza na rirya intara mu matora ya 2025 zizoba zatubijwe zikavanwa kuri 18 zikajira kuri 5 gusa aherutse gutuma ko amenyesha amakuru mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura kugira basigurire uko umurwi wiwe uri kuritunganya
hari ugutegura intererano yo mu rwiseni ugutegura ibwirizwa rizogenga amatora y'imirice murabizi mwese amatora ya magengwa n'amategeko mu gihe cy'imbere yayo nihayo mategeko ajaho canke agasubirwamo seni rero umugwi washize mu ngiro ibwirizwa rigenga amatora ryo muri Rusama 2019 twarabonye bitworohera gushyira mu ngiro pe n'ibitoroshe muribuka kandi yuko habaye isuzuma inyuma y'amatora ya 2020 isuzuma ryahuriyemo n'abegwa n'amatora bose maze bagashikiriza uko babona byagenze hamwe n'ivyo babona byohinduka icyo ni cya kabiri akaba ni cya gatatu rero ni ibwirizwa rishasha nimero 1.5 cyo kuwa 26 Ntwarante umwaka wa 2023 riheruka gutorwa riringaniza busha intara amakomine abazone imitumba n'ikartiye ibiri muri iryo bwirizwa bitegerezwa kwisungwa gushiraho iryo bwirizwa rishasha izogeka amatora ivyo vyose tubishyize hamwe rero ibikeneye guhinyanyurwa bice bimenyekana ivyo rero muri kino gihe twaravyegeranije turiko turabihanahana tuvyumviro kugira tubishyire mu nteguro tuzotanga ku babijejwe hanyuma muri vyo hazobonekemwo ibizoshigwa n'ibwirizwa rizogenga amatora ari imbere hari ikindi cya kabiri ni ukumenya ibibanza abenegihugu bazokwiyandikishirizamwo ngo baje mu matora yimirije be naho bazotorera niki niko kwa catanguye kandi kizobandanya mu bice bikurikirana bitandukanye iki gikorwa naco nyene itegezwa kwisunga ibwirizwa rishasha tumaze kuvuga byasubiyemwo iringanizwa ry'igihugu kuva mu ntara gushika ku bitumba na kazi nta tora risa n'irindi kandi nivyo uko byagenze mu matora ya 2010 siko byagenze amatora yakurikiye n'ayandi yakurikiye n'ayandi yakurikiye ni ukuvuga rero uko amatora ashitse niko abahinga bayatunganya bitegura kugira ngo bayatunganye neza tutibagenye uburyo bw'amafaranga bukenewe ikindi gikorwa kandi ni igikorwa cyo kwigisha no guhimiriza abenegihugu kugira barangwe n'inyifato ibereye mu matora iki kirahambaye cyane kuko amatora meza igihugu gikeneye kandi anezera benshi ashikwa ko igihugu kirimo amahoro kirimo umutekano n'ituze
mbega none icyuka cya politiki kifashe gute muri kino gihe n'abakuru cyangwa abateruka imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi nabo nyene bamaze igihe basigurira abanywanyi bayo ibijanye n'iyo ndinganizo nshasha ijwi rya Amerika ryashimye kubigaruka ko muri kino kiganiriro dusangira ijambo turatangura tubibaza Ferdinand w'u Burundi umukuru w'ihuriro ry'imigambwe mu Burundi
jiwe amatwa nsumira n'amasa nyirika ubwame na mbere mu byonjejwe mu ihuriro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi cyemba nicuka kimeze neza imigambwe ihurikiye mu runani kwemera amateka mu Burundi ariyo forum mbona ibikorwa tubikora uko uko byamye abatwara imigambi itandukanye turakora amanama nkuko tekanijwe turi muri ayo manama nta bibazo mbona byerekana yuko aho bari ingorane aho ngeza jewe nta kibazo uravye mwitegurwa biriko biragenda neza ucona ko no mu matora ngezira bizogenda neza kiretse gusa ko nk'umurundi mu mutwi wiwe yumva ko matora atazogenda neza akacabwo atazogenda neza ubundi ho ubiravye ibiriko birakogwa naho ibikorwa nyezi na byerekeye gutegura neza amatora bitaratangura nk'ubu nibaza ko byemerije vuba rero je nkavuga nti mbo nimba imbere y'amatora itegurwa ariko rigenda neza mu matora bizogenda neza keretse urabona ashobora kwaduka ingorane canke umuntu ataba yiteze niwo bita mu gifaransa les imprévus ivyo navyo umenye uko bitunganya bibaye bishitse murakoze
ico cuka ciza na Olivier Nkurunziza arongoye umugambo wa Dasigana Ipona warondeye intayo kwikukira mu Burundi yaremeza ko kihari mugabo avuga ko atahose bose kandi ko ico gihe cyo kuba maso kurusha ku banyepolitike uko niko yavyiganije ujya Amerika
mu Burundi nk'umugambo wa Dasigana turemeza neza ko icuka cha politike ubwa mbere mu migambwe sinovuga ngo ni kibi cyane kuko tugiye ku rubuga rwa politike nk'umugambo wa Dasigana baratureka turagira inama n'abanywanyi mu gihe nyiki ntibaratangura kugwana ngo bacanemwo ngo umuntu yagiye ku nama ngaba musimbire ko ariko hariho hamwe hamwe usanga bihari bisaba rero ko tugumiza ko duraba kugira ngo abanywanyi b'imigambo itandukanye ntibasimbiranire ko ariko hariho mu gihe nyiki icuka cha politike gica gitangura kuzuruka hagati mu migambwe aho mu migambwe abanywanyi bapfi bicanye biriya ugasanga rero nabyo nyine biratera icuka cha politike kibi igihe imigambwe hagati yabo haba hariho amahindagu birashobora kuba mu migambo itandukanye saba ari umugambo urumwe yaba umugambo uri gutegeka birashoboka yaba umugambo yindi ari no mu yindi migambo ariko ituvuga ko muri rusangi ata bintu twovuga ngo abanywanyi nkuko twari tubisanzwe abantu bakubitana banigana ku kibuga cyabaje ni gihe rero ciza cyane ubunye n'abantu bakwiye kwegerana kugira ngo dutangire urwarukane n'usubire kunigana ejo ni twumve ngo imbonera kure ngo abajereri ibyuma by'indege batangwe gusimirana ni igikorwa cy'imigambwe kuko imitwe y'abakuru b'imigambwe itangura kugira abantu batangura kuvuga amadiskuru yo guhimiriza abantu gukora ibicanye biriya ibi nibyo dutegereza kugabira ko ariko rero mu kibazo n'ishije wambwiye muri rusange sinovuga ngo muri politiki ngo imigambwe cyangwa iriya bariko barasimbiranira ko mu iki gihe biracagendeka
mugabo haragwa akagaruka akavuga ko hari uduce tumwe tumwe abaserukira umugambwe uri ku butegetsi Sende DFDD batorohereza imigambwe harimo na Iprona aravuga kimunezera kurusha mu gutora umuti akanagira ko batubwira muri rusangi icyo yibaza ku matora y'ibihumbi 2025 agereranya n'adasanzwe kubera imvo yerekana
ndaje kurubuga n'imigambwe inaniwe kuko intiratangura kuje sinovuga ngo uri ibintu bikorwa bya politike no buryo bwinshi abantu benshi bakunda kugenda amatora ariko yagera ni naharya iyo abamigambwe yabitangura hakiri kare twe mu mugambwe w'abadasigana turi ku rubuga mu ntara zitandukanye mu mazona ariyo turabona ariko turamaze kubona imitego y'abantu bari mu mugambwe uri ku rutegetsi mu mazona mwamwe batarumva yuko imigambwe yaza gukorera yo ugasanga umuntu aradutse aserukira umugambwe ucanga umutuma ngo nimugire inama ngo kandi umustanteri yaguhaye uruhusha ibyo mu minsi heze byarabaye muri komine ya Giteranyi muri zone ya Tura aho badasigana bagiye mu bikorwa umukuru w'umutumba arabanyira arababuragiza ariko turinda guca kwa musitanteri duca ku makuru abana murumva yuko ibikorwa iyo biriko birakorwa henshi cyane ushobora kumva mu ndoro nyiza ariko icyo nshima ni uko ibyo bibaye ubu babitorera inyishu kandi abantu bakabona yuko hariyo ingendo itegerezwa guhinduka ko imigambo itegerezwa gushika mu makomine no ku mitumba amatora y'ibihumbi 2025 bwa mbere n'amatora adasanzwe n'amatora bwa mbere tuzaba tugize y'abashinga amateka n'inama za komine n'imitumba ariko kandi tuzoyagira n'intara zahindutse ari zindi nshasha n'amakomine yagutse no kuvuga ngo inama za komine zahindutse n'amatora rero tuzogira ubwa mbere ari ibintu byinshi byahindutse ukuntu twahora turondera amajwi mu bagize inama ya komine arahano bahora bisaba a conseil électoral ntoyi uzosaba ko abantu bagwiza amajwi amakomine yahinduka
gabakira banza witonde no mukuru mugambwe w'abanyamahoro wa TDR ashi mu kucuka cha politike cyifashe ariko bagasaba ko inama n'ingingo byokwama biranga abanyepolitike n'ibisata bya leta nabanye nasanga amatora yo mu 2025 badasanzwe yakemeza ko ariyo ya mbere ku Burundi bwitwa izina hazohiganwa imigambi yasabishobisho birimwo abivuga fatiye kuri kahise
Kwa mga mga pederu wa metra shima kwa tiliko tulegeza matora ichuka chifashineza imiga mgewanyi mahoro numutekano na wanyagi hugu wabanyi mahoro numutekano kandula wana kuno mwuswa wanyagi hugu abenegi hugu vya politiki utakiwa rangada chane basi yewe wanyi mahoro numutekano jayito lishima chane mbeja lishima wanyo nchwe mkuru uji hugu rafye inge ndi ya afashe yaliri kanyiko inyima ya matora imiga mgupiko waneza kabu wako jikura rumge negi hugu imiga mge tachoyimazi iwadu dufisa ili vijibu kenzi za kuigwaniza hama mwulele nukuli nha mga mge numu wajugwara kile si imiga mwefisi iwadu hakati ya ayo ndani mwunze waliko mwuri usangitika tulashe mge ni chuka cha politika chifashe matora mge mgeta na matora lero atanduka ina matora yose ya wae humu jihugu kuna matora zo watora ata mkuruji watogwa ibide waluni wale wae menyeleye kani na matora ugie kura wadu wa shingie chane kumigambi gusumba ibisho ibisho huko matora ya hele yakuru huko wa sanga kumbenda bibukije humre mutaratu narimu wa sanga warundi watora kuwela kuikuki huko wa sanga mwini uchana kata wanu watora ura zibuwa kungene biyari mimeze biyari umvikana kandi wanu wale wanyo utewe demokrasi mibili naga tanu abantu bari wanyo utewe igiso dachi gihutu winachumi kwa rihuko ugiye kuraba ari 2025 abarundi banyotewe iterambere nibyo bizi imbere bisaba rero ko ari amatora abantu badoshira imigambi imbere bakerekana ingene bayisigura n'ingene bazayishira mu ngiro naho rero twe umugambo wa PDT twiteze kuzoronka ikibanza kimeze neza mu matora kuko imigambi turiko turayitegura kandi twarayiteguye kandi turabona ingene tuzayishira mu ngiro hamwe abarundi bo twizera
avuga ko kubona intara zaragabanijwe bizorohereza imigambwe gusa afite impungenge ko bajejwe intwaro badahura kenshi n'abaserukira imigambwe nkuko bari babisezeranye
ni mataka tani ntamba mi kuko imigambo yose yaduhuriyeho ku byo bintu bishasha twese rero tuko turakorera mu bintu bishasha ndere twe biradufasha cyane kuko urumva intara zaragabanutse zaba dufise abaduserukira batanu ibyo nzi byoroshye cyane no kugira intonde burya bizokora cyane kuko ndabahakarura nk'ubu bavuga bati imitumba yose muri conseil communal bajye n'ama makomine umutumba wose tuzaza ko buserukiwe mugora byo no munsi nyina makomine ameze urabona ko bitazokunda cyangwa kubizo sura kutworohera kujya bati akankarurero uzasanga mu ikomine n'abahanuzi bajya mu 2025 abo rero bizaba byoroshye kubaronka ku migambo kuko ibyagiye bitugora cyane cyane kwa rukuru nk'abantu ku mutumba wose wa Rusansu kandi n'ubujye bizokoroha kuko ufise abarongoye intara gatanu n'abarongoye amakomine 2022 biratandukanye n'igitigiri cyari gihari na hareme na cyangwa uko dusaba umushikanganje w'intore hagati kwa ari ibintu byatangura gukogwa hakiri kare kugira ngo tube turabitorera umuti aho nibijyanye n'iteko rigenga amakomine byo barirajya kugira ngo tumenye ingene bizo bimeze mu makomine no mu ntara iteko rigenga amatora kugira tube turagiyisunga hamari yagakoresha n'amana bagira tangwa ushaka urupapuro rw'inzira rwerekana ingene tugiye gukora amatora ataburengeye karimbi ubundi kuva 2018 kwa twayihangira uko buri kwezi imigambwe ibonana bari kumwe n'abarongoye intara kugira ngo umugambo wagize ikibazo mu ku kwezi ucu bivugira nga kugira ngo uzokurikira abageje intwara babikosora na hari cyangwa kama nama yogwizwa hama nizo mpa produkeneye ayo mategeko akaja habona ariko kandi turasaba ko bishobose leta yofata mu ngongo imigambo kubera hari imigambwe nta buryo dufise ugasanga rero kumbura imigambo ntigiye kuri ku rubuga ngo ikibire hose ibishobora gutuma kumbura zo kwitoza imigambwe mike bimwe rero ya ntwara rusange twa dukeneye ugasanga kumbure umugambo umwe cyangwa imigambwe ibiri niyo yihariye ubutegetsi
mu kwa gatandatu uyu mwaka umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yahagaritse ibikorwa by'umugambwe SNL umaze igihe ufite ibibazo hagati y'abawugize yavuze ko yirinze umutekano muke ushobora kwaduka n'imishyamirano hagati y'impande zibiri zitumvikana hagati mu kwa munani 10-20 bagize komite nyobozi bavuze ko bakuye agatongo wasa ku burongozi bw'umugambwe umupinzani w'ubutegetsi w'ibihe byose yahuze n'indongozi y'umuhari w'inyeshyamba z'abahutu za FNL yagize umugambwe uri ku butegetsi kugomba gusambura umugambwe wiwe
igitangaza nuko tugeze tuti dutunganye umwiherero aho nabo bantu twaba turi kumwe kugira ngo dusuzumire hamwe inyifato ibereye indongozi hanyuma turabe n'ukuntu twotorera umuti ibibazo biri hagati yacu ubushikiranganje bwo bwavyanse kavuga yuko ari gukoranya inama y'ibiro bikuru by'umugambwe nkuko yemejwe n'ikoraniro kaminuza ya 2019. Aho rero twamenye yuko muri ibyo biro bikuru harimo abahagaritswe mu mabanga badashobora kwicara muri icyo gihe nk'abari mu biro bikuru kuko iyo ngingo itarakugwaho. Hariyo mvuga rero ntibaye n'ababari inyuma ababaye intege umushikiranganje aremera yuko umugambwe ari uburenganzira bwacu gukora ikoraniro kaminuza. Mugabo ikoraniro kaminuza riba umugambwe urikora ko nagiye nyine irategurwa ni yugura ivyo yugaye ku karenganyo kuko umugambwe nta kosa wakoze abo bantu 10 nareke kubaremereza umugambwe nareke gukwatisha umugambwe ari ubagira inama ahubwo nimba bumva yuko badashobora guca bugufi ntabahe ntibakora umugambwe wabo wundi cyane babakire mu mugambwe sendidefinite biboneyeho ari uri urabasunika kuko none bumva batashobora kubana n'abandi basenere kuko nabo 10 nyine ntabandi bari kumwe nabo bizoguma gutyo bizogeta gushika ryari kuko yitwaza ngo afise amakuru ngo umutekano w'abantu ngo amaraso yoseseka kuva muri ari kiriya gihe cyose gusubika uno munsi hari ahantu murumva inyankamugayo zashamiranye kandi mejo ntazizoshamira mu mahirya y'ejo kuko iyo seyo ngendo y'iwacu turanka ikintu cyitwa ingimba ibyo ntibabimenye ntibabitahure hanyuma turekere uburenganzira bwacu. Umukuru w'igihugu yavuga ngo butungane ntibaze batahura none muri turiko turarengana ntategeko umushikiranganje turenganwe kuko niba turenganije twebwe nta ngorane dufise n'amategeko y'igihugu nta ngorane dufise n'uyu n'uriye abo bantu 10 ntibarutishe inyangamugayo zingana no kuzingana mu gihugu kuko gushika uno munsi nta cyaha na kimwe leta yotwagiriza umugambwe senderi wakoze cyotuma tubuzwa gukora ibikorwa byacu ahubwo umushikiranganje nareke kudadaza kuko uko adadaza niko tubona yuko ariko n'abajya abantu kuko ejo bundi baranditse ngo azobaha igipolisi kize kubahashikiriza permanence kandi bukeye twarabibonye ubwo butumwa bwari bwaciye mu matelefoni ku munsi wa gatanu bukeye ku munsi wa gatandatu twarabibonye. Aha rero ni ukuri abatware bokwikubita gashi babayeho kugira ngo banwanishe abantu ntibabayeho kugira ngo bigire sinda bibazwa hanyuma abantu babe bonasubiranamo ishinde twifuza gushika hiyo
ibazo umugambwe senere ufite ndu Burundi atwara ihuriro ry'imigambwe ntariyobewe gusa avuga ko bitamwerekeye kubera utari muri iryo huriro
gusa ndaza amenyesha makuru murakunda gutoza agatugwa ngira ngo mwoba mushaka kumbarira nkazijya ngorane mushaka kumbaza nkazijya ngorane ziri mu mugambwe senere kije kibazo caravuzwe kenshi mu bisanzwe bwa mena mbere ho umugambo CNL mu ihoro ry'imigambwe yemera guteka mu Burundi ntirimo hanyuma itarimwo naho yo birimwo mu gihe umugambwe ufise ibibazo hagati yawo amategeko ntarekurira ihoro ry'imigambwe kuja kuraba izo ngora habasiga yuko umushikanganyi ntaro gato mu gihugu ajejwe kuba by'imigambwe abariwe afatisha kibazo mu mino habasiga yuko umushikanganyi ntaro gato mu gihugu ajejwe kuba by'imigambwe abariwe afatisha kibazo mu mino aho bigeziraho mwese murabizi
Frederike Bambura inyumvira aho zacegera cy'umukuru w'igihugu ubu akaba ari mu buhungiro mu gihugu cy'Ububiligi amenyesha ko mu Burundi hasana hari umugambwe umwe gusa CNDD-FDD uri ku butegetsi yiganira rya Amerika imbona imvano y'imigambwe myinshi mu Burundi.
Umugambwe ni ishyirahamwe ry'abantu baharanira ibyiyumviro kugira ngo ibyo byiyumviro bitware igihugu canke baze bafashanye n'abandi amatora aheze kurongora igihugu yamara uravye kandi iwacu ingene imigambwe yaje mu 1960 na mu myaka ya 1961 ababirigi bagomba gusubiza igihugu kubera ko atakundi bari bugire baraza n'ikintu cyitwa imigambwe kugira ngo haba amatora ayo matora tume haba abategetsi bandi bavuye mu banyagihugu ntibyari bibi ngabe ikibazo ni uko burya imigambwe n'amacakubiri mu yamoko canke y'intara byariko biravuka kandi bigakomezwa mu gihugu ntibyari kumenyekana n'imigambwe nico gituma imigambwe twagize yacicokera mu njyane za moko
kibazo rero kiba kibyari kindi munyuma mlanguchenda na kabiri prezabo yo yagomba kugira imigambi myinshi kandi mu gihugu kubera ko ari haheze imyaka 27 nta mujambwe hari yari hari umugambo umwe mu byukuri wasanga abantu yende bavuga baterekananje ndabikonoje habona uretse nta president Dadaye byukuri wabona ko ari yariteguye kwiyumvira gutwara igihugu abandi wari kutsubana bari gushobora undavye abantu bibigambwe bari bahari umugambwe si kintu kiba coroshe mwe nuko upfa gutora uko bitwara umwanya bitwara amafaranga bitwara cyane cyane ubwenge ubufise n'ineza kugirira abanyagihugu yitafise ibyo kugira umugambwe biragoye rero nkavuga nti uyu munsi uburyo kugira umugambwe ntabwo nta buryo imigambwe ifise umugambwe ufise uburyo numwe witwa CNDD-FDD koko wibigihugu utonzwe no kwibigihugu rero ugasanga nta umugambwe n'umushobora guhiganwa n'uyo mugambwe kubera kwibigihugu
asigura ko atamwizera w'amatora atunganijwe neza mu myaka ibiri imbere uhari
utari inyuma y'uwo mugambwe wa CNDD-FDD usanga ntacuvamwo kandi ugasanga abantu bawukurikira n'abarondera ko uwo mugambwe wobaha utuntu kubera ko uyu munsi abantu benshi barondera ikirirenza barondera uburyo kugira ngo babeho nacyo gitumye by'imigambwe ntabihari imigambwe ntayo kubera ko imigambwe ntishobora kubaho igihe hari umugambwe umwe udashaka iyindi migambwe wiba abanyagihugu wica abanyagihugu ugira ibibi abanyagihugu unyaga abanyagihugu iyo mugambwe ushobora kubahitana n'iyindi migambwe kuko umugambwe ufise byose utwagiye igisoro utagiye igipolisi abantu ugasanga rero babwirizwa gutuna kwituna bugatondera ntacyo bashobora kumara muti none mu myaka 2025 mbona warabye cuka amatora ashoboka amatora azoba sinazoba n'amatora ni nk'ayandi yamaba reka nitukiri mu matora amatora uyu munsi cyitwa ikintu gikoreshwa kugira ngo bironkere ubutegetsi gusa amatora nayo ubundi ko barondera abategetsi igihugu kirondera abategetsi ngo abategetsi babagirire neza sibyo namba nta nibyo uzobona vuba kugira aba bategetsi bahari bakihari kuko baramaze kunyegerwa n'ububi gito no kwikunda n'inda ndende ku buryo badashobora kwemera kuva kuri ubwo butegetsi ko nibahava bazobazwa byinshi hari ibintu byinshi bakoze kandi perezida aravuga ati wofuma arekura barya abanyororo bo bari n'intungane ugereranyije na mibyo ariko murakora si perezida yavyivugiye nje nabyumvise ni ukuvuga urya mugambwe abantu benshi inkozi z'ikibi zigibira zambaye amakoti zitembera mu mabarabara zigendera mu miduga ukibaza ngo n'abantu ariko watwara imyaka nk'irya batwaye imyaka 18 ukaba igihugu kimeze kurya genda muri abanyagihugu bamerewe ni ukuvuga abo bani nka wafata bya binyoni biza bikirira amasaka bitanyimye hame bikugurukira bikiyira bibonye amasaka heze bugiye na CNDD-FDD nabagiranya nuko murakoze
ariko Olivier Nkurunziza twarayipona yibaza ko bishoboka habaye ibintu bibiri imigambo igishije inama mu nteguro zose harimo ishingwa ry'inzego za seni hamwe no kureka indorerezi mva makungu zikaza kuyahagararira
inama ibwa mbere dusaba leta yuko nkuko yatwemereye mu nteguro z'amatora zose yabitegeko rigenga amatora yaba itegeko rigenga rizogenga amakomine ko imigambwe iriterera ntituzoryumve ryaciye mu nama ishinga amategeko n'ahinga amategeko kandi barabitwemereye umushikirangaji w'intwari wa hagati yarabyemeye ibirere nibyo twifuza ko umugwi seni wojaho mu buryo imigambwe yiyumva nkuko abantu baze dutegurira amatora abantu twizeye kandi tugira ku buryo imigambwe haba amanama ya hafi na hafi gutegura amatora ategura imitima ku buryo leta yemera kandi mu nteguro zayo ntibizomere nk'imyaka iza abarorerezi bazoze bavuye mu bindi bihugu kuraba amatora kwemerera abantu ko amatora n'abandi mu bindi bihugu baza kuraba ko yabaye mu muco ku buryo intwaro yitwararika kutaburabuza mukuru w'imigambwe mu bikorwa byabo
umukuru w'ishyirahamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama rifite abaserukizi mu gihugu cyose avuga ko umwitegemezo ku migambwe ari wose Jean Hakizimana
ahari itegeko umushanganji yasinye riri kuri imigambwe kwandika beforma bamenyesha ko bazogirisha inama mu bibanza kanaka byo twavuga ko ni cerekana ko icyuka atari kibi ni cerekana ko imigambwe yidegembya kuko turabona imana batandukanye imigambwe hanyuma hari n'icyuka hagati imigambwe kubijyanye n'igihugu twe turaraba aho tugize amaso amakuru duhabwa n'abadusukira nta cyuka kibi kihari cyotuma umuntu avuga ko mu migambwe atakwidegembya kuriho nta nyine migambi ikora ibyo muhubuga ko bishora gutera ingorane ibyo ntabye tubona turavye nyine migambi yitunganije nyine abantu atunganye batunganije mu migambwe turona ko byukuri hari intambwe zageze zategwa turavuga dufatiye nyine ndogo zaba zifata amajambo zishikiriza imbere yuko twinjira amatora ni ibintu ubona ko byukuri no musi ndwaruka bwo migambi itandukanye ariko ruhamagarirwa mu bikogwa ariko ruhamagarira gukorera hamwe ibyo rero gatuma kwidegembya kubaho byatuma abanyamigambwe bashobora kwitegura guhiganwa kwitegura kubwira imigambi abanywanyi babo ikambe no kwitegura kwinjiza abanywanyi bashasha imbere y'amatora y'ibihumbi 2025 turabona ko by'ukuri hariho intambwe zikomeye zageze zategwa mu gihugu zituma umuntu avuga ko imigambwe ibanye neza kandi icyuha cyifashe neza ikambere atawubwa ko amatora y'ibihumbi 2025 azabashika mu migambo biyangara
uwo mwihwezo ahuriza ko na perezida Evariste Ndayishimiye yakunze mbere gutumira abarongoye imigambwe ku meza bagasangira irengwe n'ikiyago aha yari mu ntara y'amakamba mu manuko kwa 2026 ukwezi kwa munani guheze mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe imbonerakure abagize urwaruka rwa CNDD-FDD
nagira mbanze ndamukanye urukundo icyegera cy'umukuru w'igihugu yaje kwifatanya n'imbonerakure mu birori aturuka mu mugambwe iprona umugambwe watwaye igihugu imyaka itari mike ndetse umugambwe washyizweho n'incungu yo kwikokera ku Burundi ndaramukije kandi imigambwe abaje basohokera imigambwe yemewe n'amategeko bwa mu gihugu cyacu kubona baje kwifatanya n'urwaruka rwa CNDD-FDD byerekana yuko demokarasi yamaze gushinga imizi mu Burundi yuko ubu imigambwe ari uguhuza ibyiyumviro byubaka igihugu
mugabo Karinate Tsake ari umushakashatsi muri DHB ishyirahamwe rikora amatohoza ku Burundi abona ko ubutegetsi bwivanga mu itunganywa ry'imigambwe abivuga afatiye ku bihano byafatiwe umugambwe SNL
cette intervention du ministre de l'intérieur semble tout à fait disproportionnée
ingingo y'umushikirangaji w'intwaro yo hagati ni indenza rugero turibaza igituma umushikirangaji yivanga mu bibazo by'umugambwe biraba abanywanyi bawo gusa kandi bitabangamiye umutekano w'abandi banyagihugu nimba hari ibibazo umugambwe SNL abanywanyi bawo nibo vyega kandi babwirizwa kwitorera umuti nk'uko vyogenda no kuyindi migambwe iketi umushikirangaji yanditse avuga ko ahagaritse ibikorwa bya SNL kubera bitunganijwe n'inzego zitemewe kwivanga mu bikorwa byawo ntibinumvikana ukuntu umushikirangaji avuga ko abanywanyi ba SNL bazobanza kuronswa uruhusha kugira ngo bagire amanama yo gusorera umuti ibibazo byabo ingingo byo kurungika abapolisi ku ngoro ya SNL n'indi ngingo y'agahuturo ubutumwa yatanze buratomoye leta ishaka kuburabuza ibikorwa by'umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi
ne vise qu'à entraver les activités du principal parti d'opposition.
Hizo ndo ibwirwa shingiro ryo 2018 amatora y'umukuru w'igihugu bazoba mwaka wa 2027 nayo ayabashinga amateka bakenguza amateka abahanuzi b'imitumba n'amakomine atunganywe mwaka wa 2025. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu w'Imana. Ero jolika neza kibateguriye ndabike banuye naho buta
turamushimiye Eloge Wirikaneza wateguye ikiganiro cy'uyu munsi dushimiye kandi n'abatumire bitabiriye ikiganiro cye namwe nshuti mutwumva aho muri hose twongeye kubashimira kandi namwe tubatumira kujya mwitabira ibiganiro byacu umunsi ku wundi hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi murakarama.